yesa mbugira Yamaraso yeza Yamaraso ya yesa mbugira Yamaraso yeza
Nothing but the blood of Yeshua Yeshua Yetu hindu ratu kaba boturi Nothing but the blood of Yeshua Koyo twinjiza muwiwe mutima Oya oya sibi manzi vyama fizi Oya oya sama shikan wandabizi No wiwe mubiri Oya tanze kugiti Bibari mwe gusa ishimwe kumucunguzi Damo ya Yesu ime turete ya utakatifu Avugitiza no gusumba ya aberi Na hibza habzawe vyo tukura tukutuku Ni wa mizera rakweza nga sheregi
Turera, turera Turera,
turi hangagera
Turera, turera, turera
Eshwe, tukende
Yamaraso yiwe agiza Gwa rukundo kwiwe rutovugwa Yamaraso yiwe agiza Gwa rukundo kwiwe rutovugwa Yamaraso ya yesa mbugira Yamaraso yeza Yamaraso ya yesa mbugira Yamaraso
Nothing but the blood of Yeshua, Yeshua. Yetu hindu ratu kaba boturi. Nothing but the blood of Yeshua. Koyo twinjiza muwiwe mutima.
Na handi ni muri kwa rukundo kwiwe. Duheshwa gucungu kwa namaraso yiwe.
Yakuye itete chatwa giriza. Chatubuza kwinjira ahera ahera.
Iradukiza itadukirishije. Ibikogwa vyacu vyukugururuka. Ikadukiza idukirishije.
Turera, turera, turera,
turi hangagera
Turera, turera, turera
Eshwe, tukende
Yamaraso yiwe agiza Gwa rukundo kwiwe rutovugwa Yamaraso yiwe agiza Gwa rukundo kwiwe rutovugwa Yamaraso ya yesa mbugira Yamaraso yeza Yamaraso ya yesa mbugira Yamaraso yeza One Turera, turera.